Ini Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yasubijeho igihano cyo kwica.
Nye nabonye babishizeho ko muri Kongo bagaruye igihano cy'urupfu, ariko ntabwo yewe nabishimye, ntabwo ari byo.
Kuvuga ngo ndabonye bavuze ngo bashizeho igihano cy'urupfu, navuze ngo shiruhuke. Kuko ni cyo kibereye kino gihugu.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kivuyo mu Manuko muri Kongo. Mu Burundi wahoze ari umuyobozi w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi Agathon Rwasa yagiriza leta kwivanga mu bibazo by'umugambwe wiwe. Abategetsi muri Cameroon batangaje ko abantu bari mu bihe bikomeye inyuma y'uko amazi yiba hari Atlantic asenyuye amazu amajana n'amajana n'izindi nyubako kandi agatwara n'ibirimwa ku nkombe z'igihugu. Uburundi ni kimwe mu bihugu byo ku isi byarungitse indorerezi mu rwego mpuzamakungu mu matora yo mu Burusiya yarimwo n'aya perezida. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Guverinoma zo mu Burengerazuba bw'isi ejo kuwa mbere zageze kurikirana mu kwamagana ukongera gutorwa kwa perezida Vladimir Putin, zivuga ko bibogamye kandi ko bidaciye muri demokarasi. Cyakora Ubushinwa, Ubuhinde na Korea ya Ruguru bahaye umuyobozi ubumazeho igihe mu Burusiya ubutumwa bw'ishimwe kuba yongereyeho indi manda y'imyaka itandatu. Amarangamutima atandukanye agaragaza uburyo icyuho kigenda cyaguka bitewe n'aho ibihugu biherereye kuva Uburusiya buvogereye Ukraine mu myaka ibiri ishize, bikaba byaratumye ibibazo birushaho kuba insobe mu bijyanye n'umubano n'ibihugu byo mu Burengerazuba bw'isi kuva intambara y'ubutita irangiye. Bageze Buruseli mu Bubiligi ejo kuwa mbere, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bavugiye ku mugaragaro ko batemera ibyavuye mu itora, bavuga ko ritaboneye mbere yo kumvikana ku bihano ku bantu ku giti cyabo. Bageze aho bahurira no gufatwa nabi ndetse n'urupfu rwa Alexei Navalny wanengaga ubutegetsi bw'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock mu gutangira inama yagize ati, itora ry'Uburusiya nta mahitamo ryari rifite. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Cameron yavuze ko ibyavuye mu itora byagaragaje uburyo ikandamiza rikomeye. Cameron ati, Putin yikijije abanyepolitiki batavuga rumwe nawe, yifatira itangazamakuru hanyuma yiyambika ikamba ry'insinzi. Iyi ntabwo ari demokarasi. Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu byanamaganye uburyo Uburusiya bwakoresheje itora mu bice bwigaruriye bya Ukraine. Uburusiya bwahakanye ibyo bunengwa, buvuga ko 87% by'amajwi Putin yatsindiyeho mu minsi itatu y'itora bigaragaza ko abaturage b'Uburusiya bamuri inyuma. Ariko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko itora ry'Uburusiya ritemewe n'amategeko. Nyamara hari abayobozi bohereje ubutumwa Putin bamushimira intsinzi. Abo barimo igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi, umuyobozi wa Korea Ruguru Kim Jong-un na perezida wa Iran Ibrahim Raisi. Muri Haiti, umwuka mubi ukomeje kwiyongera nyuma y'ibitero byasize imibiri y'abantu ku mihanda. Imibiri irenga 10 yakuwe n'imbangukiragutabara mu bice bya Pétionville mu nkengero z'umurwa mukuru wa Haiti, nk'uko ababyiboneye babibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ejo kuwa mbere. Ni mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hategerejwe ko guverinoma nshya itangazwa. Ababibonye bavuze ko imibiri yabarashwe mu gitondo cya kare cy'ejo kuwa mbere yakuwe ku muhanda munini ugana mu mujyi no kuri sitasiyo ya lisansi. Abayobozi ntibaratanga ibindi bisobanuro birambuye. Nyuma y'uko hatangajwe amakuru ku bitero byo mu gitondo cy'ejo hafi ya karere ka La Boule mu mihanda izengurutse Pétionville, nta n'inyoni yatambaga. Hagati aho serivisi itanga umuriro EDH yavuze ko za sitasiyo nyinshi zagabweho ibitero kandi ko insinga za batiri z'imodoka n'inyandiko zari mu bubiko byibwe. Ibi bibaye mu gihe urugomo rufata intera rw'imitwe ifite intwaro rubangamiye ubuzima bw'abasivili na politiki yaheze mu cyaragati. Ibyo byose byatumye ONU kimwe na ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada zikura muri Haiti abakozi bazo muri iyi minsi ishize. Radio Ijwi rya Amerika, urukiko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo kuwa mbere rwahamije umunyamakuru Stanley Bujakera ibyaha birimo gukwirakwiza amakuru atari yo. Rwamuhanishije igifungo cy'amezi atandatu nk'uko umwunganira mu mategeko yabivuze. Jean-Marie Kabengera wunganira Bujakera yabwiye abanyamakuru ati abacamanza basanze umukiriya wacu ahamwa n'ibyaha byose yashinjwaga. Bamuhaye igihano kiruta ibindi cy'amezi atandatu y'igifungo akazanishyura ihazabu ya miliyoni y'amafaranga ya Kongo, ni ukuvuga angana n'amadolari 368 y'Amerika. Yongeyeho ko Jacquera ukorera ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo Jeune Afrique na Reuters byitezwe ko ava muri gereza aho afungiye guhera mu kwezi kwa cyenda gushize kubera ko igihe akatiwe yakirangije. Avoka wa Jacquera yavuze ko uko bisanzwe bigenda mu rubanza nkuru, abunganira Jacquera mu mategeko basubira mu rukiko kuri uyu wa kabiri bagahabwa kopi y'isomwa ry'urubanza bakishyura amande yaciwe kuri gereza kugira ngo abashe kurekurwa. Bujakera wahakanye ibyaha byose yatawe muri yombi mu murwa mukuru Kinshasa akekwaho gukwiza impuha ku byerekeye iyicwa ry'umunyepolitiki ukomeye utaravugaga rumwe n'ubutegetsi mu nyandiko yasohotse muri Jeune Afrique nk'uko iki kinyamakuru cy'Abafaransa cyabivuze. Umushinjacyaha muri uru rubanza mu ntangiriro z'uku kwezi yari yasabye urukiko rw'Ikinshasa guhanisha Bujakera imyaka 20 igifungo. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu harimo n'uw'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Sans Frontières na Amnesty International bamaganye ifungwa rya Bujakera baryita igitero ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Reuters nayo yari yahamagariye irekurwa rye. Tujye noneho muri Nigeria aho abagabo bitwaje imbunda bashimuse abantu bagera mu ijana barimo abagore n'abana. Ni mu bitero bibiri byabaye mu mpera z'icyumweru muri leta ya Kaduna byavuzwe n'abaturage hamwe na polisi ejo kuwa mbere. Gushimuta abantu bikorwa n'uduco tw'abanyarugomo bashaka amafaranga byahindutse ibikorwa biba hafi buri munsi muri Nigeria by'umwihariko mu majyaruguru y'igihugu aho abategetsi bagenda barushaho kugira intege nke ntibashobore kubahagarika. Umuvugizi wa polisi muri leta ya Kaduna Mansour Hassan yemeje ibyabaye mu mudugudu wa Kajuru Station ku cyumweru ariko ntiyashobora gutanga umubare w'ababuri burengero. Yavuze ko abashinzwe umutekano boherejwe gutabara abaturage. Tanko wa Dasakin umuyobozi w'umudugudu yavuze ko abantu 87 batwawe. Kuri telefone yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ati kugeza ubu turabara abantu 5 bagarutse mu ngo nyuma yo gutoroka banyuze mu bihuru. Iki gitero ni cya 5 ari amabandaga byo ku mudugudu. Abaturage bavuze ko abagabo bafite intwaro bambaye imyenda ya gisirikare bageze mu mudugudu ntawe barabutswe kubera ko bari basize amapikipiki yabo kure y'uwo mudugudu. Arua Yawu undi muturage yavuze ko yafashwe ariko ko yari kuwe n'abagabo bafite imbunda kubera ko yananiwe kugenda biturutse ku burwayi. Yarimo kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya leta mu karere nk'uko yabyivugiye. Abagabo bafite imbunda bazwiho gutegeka abo bafashe kugenda mu mashyamba y'inzitane bakabamarana amezi mu gihe bategereje kwishyurwa amafaranga. Ishimuta ririmo gusenya imiryango n'imidugudu aho igomba gukoresha utwo yabashije kuzigama mu kwishyura ingurane. Akenshi bikaba ngombwa ko bagurisha ibyo batunze nk'ubutaka, amatungo cyangwa se imyaka kugira ngo babashe kubohoza ababo. Radio Ijwi ry'Amerika dusoreze amakuru hirya no hino ku isi mu burasirazuba bwo hagati. Ishami rya ONU ikigega cyita ku bana UNICEF iravuga ko abana barenga 13,000 bishwe mu ntara ya Gaza mu bitero byo kwihimura bya Israel. Umuyobozi nshingwabikorwa wa UNICEF Catherine Russell ntabwo yavuze isoko y'amakuru y'imibare y'impfu z'abana ubwo yari mu kiganiro na televiziyo CBS. Abajijwe niba iyo mibare ishingira ku kigereranyo cy'icyo kigo cyangwa ku yindi yatangajwe n'abayobozi bo muri Gaza iyobowe n'umutwe wa Hamas, umuvugizi wa UNICEF yatunze agatoki itangazo rya UNICEF ryerekeje iyo mibare kuri Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza. Russell yabwiye programu Face the Nation ya CBS ati abandi bana 1,000 barakomeretse, abandi nta nubwo dushobora kumenya aho baherereye, bashobora kuba bari mu bisigazwa by'amazu. Nta hantu twigeze tubona umubare w'impfu mu bana nk'uyu ahariho hose mu bushyamirane ku isi. Yakomeje agira ati dufite abana bafite ibibazo by'amaraso make biturutse ku mirire mibi, byose ntibivugwa kubera ko abana impinja nta n'ingufu bafite zo kurira. Ku rwego mpuzamahanga Israel yarushijeho kunengwa mu bijyanye n'impfu zituruka ku ntambara, ibibazo by'inzara muri Gaza n'ibivugwa ku bijyanye no gutambamira imfashanyo ibuzwa kwinjira mu ntara ya Gaza. Impuguke yaone yavuze ko mu ntangiriro z'uku kwezi Israel yashenye uburyo bwo kugeza ibiribwa muri Gaza nk'umwe mu migambi yo kwicisha abantu inzara. Israel yarabihakanye.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi uwahoze ari umuyobozi w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi agatongwasa yagiriza leta kwivanga mu bibazo by'umugambwe wiwe. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayishikirizwa na Thierry Vendayishimi.
Umushikiranganji w'intwaro rero hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Iteretse yemeje kumuhinga mu kuri wa mbere ibyabereye mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL ryabaye kwa 14 umwaka w'2024. Iryo naryo ryakuye ku burongozi bwo umugambwe SNL umushingamateka Agathon Rwasa. Ibyo biri mu ikete nimero 5530 akarongo 14-81 ryo kuri uyu wa mbere igemeza ibikubiye muri raporo y'ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL. Umushikiranganji Martin Iteretse yarungikiye umushingamateka Marie Makire na Jobakimvuna. Uyu ni wasumbye imyaka abandi mu bari bagize biro ya politike y'umugambwe SNL yashinzweho mu mwaka w'2019. Yamumenyesheje ko yakiriye icegeranyo c'ingingo zafatiwe mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe SNL ryabereye ingozi ku wa 14 uyu mwaka na cane cane itogwa rya Nestor Girukwisha shaka n'umukuru akongera akaba n'uwuserukira umugambwe SNL imbere y'amategeko hamwe n'ishyirwaho ry'abagize biro politike nshasha. Iryo kete rikaba ryarungikiwe abarongoye intara zose z'u Burundi hamwe n'umukuru w'igisagara umuyobozi mukuru ajeru byo gukurikirana amashyirahamwe atari aya leta n'imigambwe hamwe na Nestor Girukwishaka aherutse gutorwa ngo arongore umugambwe SNL yongera na uwuserukire imbere y'amategeko. Gusa umushingamateka Agathon Rwasa yakuwe ku burongozi atari mu Burundi yari yamirije ingingo zafatiwe mu ikoraniro ryiswe ko ridasanzwe rya SNL.
Cye n'ubu ndongoye umugambwe SNL ibyabaye ingozi ku itariki 10 z'uku kwezi ni nyina mico. N'ubu tuzosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo ryo gukoraho ikoraniro kaminuza.
Agathon Rwasa avuga ko n'ubu ari wakirongoye umugambwe SNL.
Cye n'ubu ndongoye umugambwe SNL kuko ibyabaye ingozi ni nyina mico. Yaba amategeko y'igihugu yarahonyanzwe, yaba amategeko y'umugambwe yarahonyanzwe. Kuko bwa mbere na mbere hoho none wewe uzanye buramatari ukazana mustankiri ukazana imbonera kure ukazana abapolisi ukazana abasirikare ati bariya ntimwemere yuko barengana ikorandero ry'umugambwe bene ryo wabuza ko bahujamba rijamwe
mbe nuka bivuga Agathon Rwasa aratangazwa no kwankirwa gutunganya ikoraniro kaminuza yari yasabye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ikete ryo kuwa 28 Ruhuhuma mwaka w'2024 ryari kuba ryabaye kwa kabiri ntwarante umwaka w'2024 nyene ariko inyuma y'indwi imwe gusa akumva abahawe uburenganzira bwo gutunganya ikoraniro ridasanzwe ku izina ry'umugambwe SNL. Nayo kubitabye iryo koraniro ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umushingamateka Agathon Rwasa agira ati
abo bantu bavuga yuko bagiyeyo n'abakongresiste abaha muri iyo minsi twashize habona yuko hariho ibintu biko birakorwa biteye amakenga aho umuntu yagenda akaza gutanga amafaranga bakandika abantu basanze ku maparikingi bayorora abayo bose ngo n'abantu bazoja muri kongre none kongre gasiro kristema ibuko nijya ari mwumvise umugambwe ugira ikoraniro kaminuza bagaca batangiriza igihugu cyose umuntu ameze uko imodoka aremeze uko ntirengane fata funga kiragute.
Kubwa Agathon Rwasa ibiriko biraba mu mugambwe SNL nishigwa mu ngiro y'ibyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo.
Agathon Rwasa nje namubwiye inshuro zibiri nimba ibyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira nuze mu mugambwe CNDD-FDD cyanke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaza. Nasubiye kumubwira turi muri Nigeria ya Abuja ndamubwira nti uracibuka ibyo nakubwiye nanakimenyishu naje namubwira nti jewe sinihuta ibyo mvuze mba nabizirikanye mwanya muremure uzogira kubyiyumvira bitakigira inguvu karibu.
Agato Gwasa avuga ko abategetsi b'u Burundi bohindura uko biyumvira kuri kazoza n'ubuzima bw'igihugu aho kwiyumvira kuri kazoza kabo bonyene n'umugambwe wabo.
Abantu bari bakwiye kuraba bari bakwiye gusuzuma yaba nabo nyene batwara igihugu bari bakwiye gusuzuma bakaraba mbega byazanye karusha kahe gusambagura imigambwe. Mbega uyu munsi twobaza tuti ubu none ko bashaka gusambura sene ibitoro bica biboneka amafaranga y'agaciro acaboneka bya bidandazwa ibiciro bigomba biduga no kubura bikabura ya sukari n'ibindi ubu bica biboneka kubera bari kwarasambura sene.
Umushingamateka Agato Gwasa asaba abajejwe intwaro na cane cane umushikiranganzi w'intwaro yo hagati mu gihugu kwigarura akareka umugambwe senere n'indongozi zawo bizwi n'amategeko ukitunganya bikurikije amategeko.
Wewe uhagararira amategeko gute ushira abantu mu bihano atakosa bafise? Twebwe duhagarara amategeko ahagaze amategeko y'igihugumbega avuga iki? Amategeko y'igihugu arabuza intwaro kwivanga mu cyo mugambwe nibati bukire begere kure hama baturekere uburenganzira bwacu mugambwe senere turiteguwe nabo tuzosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo ryo gukora ikoraniro kaminuza hanyuma ikoraniro kaminuza nicyo rizotora umuti w'ibibazo byose.
Kubijanye n'icyo Agato Gwasa yozoba ari kwitaba amatora ari imbere mu gihe byakozwe bimaze kwemezwa n'inzego zibijejwe agira ati
amatora n'uburenganzira bw'umurundi wariwe wese akwije imyaka 18 ntaje mbere ndari kwije n'ukuri kandi je ndu murundi ntabwo ndi n'ubundi bwenegihugu nigeze ndonka ntabwo nzorondera ibisabwa kugira ngo umuntu aje mu matora byose ndabikwije.
Nestor Birukwishaka aheruka gutogwa ngo asubirire Agato Gwasa ku burongozi yarasanzwe arongoye ubunyamabanga bujejwe imigenderanire no gufashanya mu mugambwe SNL.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta yasubijeho igihano cyo kwica birateye impungenge abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko hari abantu bashobora kuzozira ubusa muri ibi bihe by'intambara. Ibindi kuri iyi nkuru na Vedaste Ngabo ari uvira.
Iki gihano cy'urupfu cyongeye kugaruka kubera intambara za 2023 ziri mu burasirazuba bwa Kongo aho bamwe mu baturage bashinjwa gukorana nayo zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zigashinjwa kuba ibigwari n'abahemu. Inyandiko ya Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Rose Mutombo yo mu cumweru gishize yohereje inkiko nkuru za gisirikare n'iza gisivile yumvikanishije ibizashingirwaho mu gushyira mu bikorwa iryo tegeko. Yerekana ko impamvu nyinshi yatumye leta igarura iryo tegeko ryari ryahagaritswe mu mwaka wa 2003 zirimo ikibazo cy'ubugambanyi, ubutasi ndetse no kwitabira udutsiko tw'amabandi yitwaje imbunda. Mu nyandiko ye Minisitiri Rose Mutombo yerekana kandi ko hashize imyaka 30 murasirazuba bwa Kongo habera intambara zigenda zisubiramo zitegwa n'ibihugu by'amahanga ku bufatanye bwa bamwe mu baturage b'abakongomani. Bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika basangiye ingingo ya leta yo kugarura igihano cy'urupfu itari ikwiriye kuko umukuru w'igihugu cya Kongo nawe yavuze yuko ubutabera bw'iki gihugu bugwaye. Felix Serugayi ni umuturage wo muri Uvira kandi afite abavandimwe be bafungiwe i Kinshasa.
Nye nabonye babishizeho ko muri Kongo bagaruye igihano cy'urupfu ariko ntabwo njyewe nabishimye ntabwo ari byo kubera ko turi mu gihugu justice yonyine ntabwo iri organize. Nimba justice itari organize kugarura rero ikibazo cy'urupfu beaucoup des innocents abantu badafite ibyaha cyangwa bitoya bagomba kuzabirenganiramo justice yakagombye kubanza kuba ifatika.
Senegale Bizimana umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko ari mu bayobozi bakora mu rwego rw'uburezi muri teritwari ya Fizi asanga ingingo yari ikwiriye. Kuri we umuco wo kudahana ni utuma ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi byiyongera muri burasirazuba bwa Kongo.
Kuvuga ngo ndabonye bavuze ngo bashitse igihano cy'urupfu navuze ngo shiruhuke
kubera
mara kuko nico kibereye kino gihugu paske kubona abantu bafata umuntu bakamurya mu ibarabara ejo bisha abagore babiri hari baba paste barababo barabafata barabatema barabatwika ku manywa izo bari barabazi barababona barabazanye imvuko iko ntibaba hari iri foki y'igihano bagishire mu bikorwa mu buryo bugaragara.
Kubireba amategeko nyirizina inzobere mu by'ubutabera Fidel Sebahizi avuga yuko ishyirwa mu bikorwa by'ingingo mu karere kaberamo intambara bizagira ingaruka nyinshi.
Tekereza yuko yagaruye icyo gihano kugira ngo yice abikeka ko bakorana na Eventru abo bose igihano cy'urupfu n'ikigaruka bazabica bazabirenza babikize
kubera yuko bazaba bafite itegeko no bakoresha bagaragariza amahanga yuko ari itegeko ryemewe mu gihugu. Igitabo mpana byaha cy'a Kongo ku ngingo ya gatanu, article ya gatanu yemera yuko igihano cy'urupfu kiri kuri liste y'ibihano bihanwa muri Kongo.
Bamwe muharanira uburenganzira bwa muntu muri Kongo bavuga yuko uko kugarura igihano cy'urupfu ari ugusubira inyuma ku kiremwa muntu muri iki gihugu. Wiso twitegure n'umunyamategeko uharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara kivu ya ruguru.
Perezida yagombaga kureba ukuntu iyi moratoire yaba yayisispanda akaba yiretse akayihagarika gushaka abatretere mu gihugu. Ntabwo bisaba ngo wice abantu ku manywa izuba riva. Turi kubona yuko itegeko bazarikoresha bahana bawupoza, ugasanga bibaye ibintu bita reglement de compte ku bawupoza.
Twavugishije ma 23 kuri iki kibazo cishyirwa mu bikorwa by'igihano cy'urupfu muri Kongo. Ntibagira icyo batangaza kuko twabandikiye ubutumwa bugufi ntibabusubiza. Muri Kongo ingingo zimwe na zimwe z'amategeko zerekana yuko ibyaha bihanishwa igihano cy'urupfu, harimo ibyaha by'ubugambanyi, ubutasi, kwitabira udusiko twitwaje intwaro. Kuri ibi hiyongeraho ibyaha by'intambara. Gusa kuva mwaka wa 2003 ntawanishijeho kwitwa, ahubwo bafungwaga burundu. Ndasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Dukwitira muri Cameroon aho abategetsi baho batangaje ko abantu bari mu bihe bikomeye inyuma yuko amazi y'ibahari Atlantique asenyuye amazu amajana n'amajana n'izindi nyubako kandi agatwara n'ibirimwa ku nkombe z'igihugu. N'inkuru y'umenyesha makuru Moki Edwin Kinzela ari yawunde muri Cameroon, murayishikirizwa na Eugenie Mukankusi hano i Washington DC.
Ku nkombe za Bekumu, umudugudu wo mu majyepfo ya Kameruni ahitwa Njyane, ero 400 cya Kameruni ku nkombe z'inyanja ya Atlantika. Amashusho yerekanwe na televiziyo ya leta ya Kameruni yagaragazaga abaturage basaba gufashwa nk'uyu wagiraga ati:
Guverinoma
nidahita idufasha, niba guverinoma nta kihise ikora mu buryo bwihuse, sinkeka ko Bekumu izongera kubaho ukundi. Amazi ni menshi arakabije, ibi ni ibikimana yanjye. Uyu musivili ntagaragara kuri video, ariko komite ishinzwe kubaka umudugudu wa Bekemo mu itangazo yavuze ko yasangije amashusho y'abasivili mu marira menshi basaba ubufasha bamenyekanisha akaga barimo. Abatuye umudugudu wa Bekemo barizwaga n'amazi y'inyanja yabasaterega muri iki cyumweru yamaze gusenya amazu n'inyubako za leta no kwangiza imirima. Ikindi yanatumye abantu amagana menshi basigara ntaho bafite bijye ku musaya. Guverinoma ya Cameroon ivuga ko imivumbi kaze yakubise Bekumu yasenye imidugudu yo ku nkombe, yangije ibihingwa, amashuri, insengero n'amasoko. Abasivili bavuga ko nta mazi meza yo kunywa bafite nyuma y'uko za ruhurura zisenyutse zikaruha imyanda mu migezi yafatwaga nk'isoko y'amazi meza yo kunywa. Sangi John ni umuyobozi wa gakondo mu mudugudu wa Bekumu. Avugana n'Ijwi rya Amerika kuri wa gatatu yavuze ko ari ubwa mbere amazi abatera aturutse mu nyanja ya Atlantika agateza makuba Ibekomo bena kakagende. Yavuze ko imivumbi kaze yo mu nyanja mu gitondo cyo kuri wa gatatu yatwaye bimwe mu bice by'amashuri n'isengero aho abasivili basizwe heru heru bihutiye gushakira amacumbi. Yagize ati:
Ibyangiritse ni byinshi cyane. Amazi yakunkumuye ibintu kuva ku mashuri kugeza ku mazu y'abaturage agera kuri za kiliziya zose. Amazi ari ahantu hose. Ndatakambira guverinoma ngo idufashe.
Sangi yavuze ko umubare munini w'abasivili bagiye mu midugudu itekanye mu gihe abandi barenga 30 bafatiwe mu mihora bategereje kujyanwa ahandi. Yavuze ko inzara irimo gukomanga mu gihe hegitari 100 z'ubutaka bwari buhinze zirimo gutwarwa n'amazi. Abagabo b'abarubyi, abahinzi n'abacuruzi bageze 75% by'abaturage bahuye n'ingaruka z'amazi mu midugudu. Bavuga ko ibikorwa by'ubukungu byangiritse vuba cyane kandi mu buryo bukomeye kubera amazi yo mu nyanja yise n'ihene kandi agatwara inkoko z'aborozi. Mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize ubwo amazi yo mu nyanja yanyuraga mu mujyi ku nkombe wa Kiribi akamira amazu n'imyaka mu mirima, Semak umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bitandatu birimo Cameroon, Chad, Gabon, Guinea Equatorial, Repubulika ya Centrafrica na Repubulika ya Demokarasi ya Congo wavuze ko amazi y'inyanja azamuka ku gipimo kiri hejuru yarimo gukururira amakuba ubukungu bw'iryo tsinda ry'ibihugu aho 30% by'abasivili babituye baba hafi inkombe. Guverinoma ya Cameroon yakunze kwamagana ubushyuhe ku isi n'izamuka ry'igipimo cy'amazi yo mu nyanja kuba nyirabayazana y'amazi y'inyanja arenga inkombe akigabiza ubutaka buzizengurutse. Minisitiri w'ubuhinzi wa Cameroon avuga ko imyuzure injyana yongereye ibibazo by'ubutabazi guverinoma yatangaje nyuma yuko ibiribwa bibaye bike bitewe n'imyuzure yabaye mu bice bitandukanye by'hagati mu gihugu. Guverinoma iravuga ko yohereje abakozi b'ubutabazi n'inzobere za serivisi zitandukanye z'igisirikare cyayo gutabara abasivile, ariko nta bisobanuro birenzeho yatanze.
Tugarutse mu karere k'ibiyaga binini, Uburundi ni kimwe mu bihugu byo ku isi byarungitse indorerezi mu rwego mpuzamakungu mu matora yo mu Burusiya yarimwo na ya perezida. Na matora yabaye kuva ku munsi wa gatanu gushika ku munsi w'Imana urangiye. Mugenzi wacu Frederic Ngondikije yaganiye n'umwe muri izo ntumwa zagiye mu Burusiya, Prosper Ntahogwamiye, umukuru wa komisiyo y'amatora mu Burundi Seni.
Aha rero naje kurorera amatora mu gihugu cy'u Burusiya dutumiwe n'umugwi Seni wo muri iki gihugu. Mu majambo make nk'uko twabikurikiranye, amatora yagenze neza, na matora yabaye mu mutekano n'ituze nta ngere. Hanyuma n'amatora bakoresha uburyo bwa none bugezweho. Abantu twagiye kuraba amatora aho abera, ino amatora bayategura mu buryo bwinshi. Hari abatora ku biro by'itora biciye mu nkaratasi kujya n'ahandi bikogwa. Hakaba rero na bwa buhinga bwa none, abantu bashobora gutora babicije mu bw'abahinga bwa none. Ushobora gutorera mu biro by'itora cyangwa ugashobora gutorera utari mu biro by'itora. Ubwo ni ubuhinga bukomeye twabonye bakoresha bageze ko. Ikindi nacyo twabonye bakoresha ni uko bafise ahantu bita Centre d'Observation Publique des Elections, bisigura yuko n'ahantu hari ibiro n'amamashini menshi ushobora gukurikirana amatora ku biro by'itora izo ari zo zose ari kwabera amatora muri iki gihugu cy'u Burusiya. Twasanze bafite ubuhinga bwa none buteye imbere ku buryo budasanzwe, nibaza mbere ko ariho ngira hambere, aho narimaze kuja n'ubwa mbere nabibonye.
Turetse ubwo buryo, hari ikindi kintu kidasanzwe mwoba mwarashoboye kubona muri ayo matora?
Ikintu nabonye umenga ni gishasha sinovuga gusa, ahubwo ngiranye ku isi abantu benshi batoye mu buryo bwa none ku biro by'itora. Ufashe ugereranije abatoreye ku biro by'itora n'abatoye mu buryo bwa none, abenshi n'abatoye mu buryo bwa none ku byaruro umugwi Seni waduhaye.
Muribaza ko muri ayo matora harimo abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta nk'uko bisanzwe ahandi mu bindi bihugu?
Ego, abagize ijanwa bari abakandida bane ngira ngo n'abandi barabikurikiranye.
Hari amakuru ariko yatangazwa avuga ko ayo matora atabaye ku mugaragaro kuko abanyapolitiki batavuga rumwe na leta, hariho abapfunzwe, ikaba hariho n'uwishwe ejo bundi Alexei Navalny. Ayo makuru aratangazwa mu gihugu cy'u Burusiya cyangwa mwarayumvise ngaho?
Jewe n'ukuri nk'umurorerezi cyo ntacyo nabivuga kuri byumva ko ari ibintu bya politiki, ngira ngo ababwira icyo bivuze ko ni bene byo. Jewe mbaza nk'akaburorerezi izo narazi.
Abanyapolitiki mwavuze ko bari batavuga n'umwe na leta bari muri ayo matora bitoje n'abantu bari bazwi?
Jewe ndi umurorerezi mu Burusiya, ni ubwa mbere ndahahaze, ndahamaze iyinga, novuga ngo bazwi n'abatazwi nobambeshe, ariko ku mateleviziyo twababona bose kandi bose bari bafite umwanya bavugira ko urumva rero abantu kuko ino ukuntu abonye biyamamaza sinakujya tumenyereye muri Afrika iwacu bajya ku masade bakiyamamaza n'amamegafone. Ino n'ivyerekeye kwiyamamaza hanini nabonye bikorerwa muri ubu buryo bwa none, urumva rero aho vyogora kuvuga yuko uyu canke uriya yaronse umwanya munini kuruta uwundi, naburya imbuga zabo ngurukana bumenyi zugururiwe bose n'amateleviziyo abibona. Ibyo mugani ibyo nabonye, ibyo ntabonye ntacyo nabivuga ko.
Mu bibanza byo gutoreramwo mushobora kuba mwaragiyeyo, abanyagihugu baje gutora bari bameze gute? Mwarabona ko afite umunezero canke basa n'abantu nyene batizigiye ayo matora?
Ibyo nakubwiye ahubwo byadutangaje ino ko twabibonye umunsi w'itora n'umunsi nk'uwundi, abantu babatekanye, ibikorwa birabandanya, abantu baza gutora babandanya, nta kintu na kimwe cerekana yuko abenegihugu bafite umutima uhagaze, bari batekanye, batoye mu mwidegenzo n'umutekano ntangire.
Abarorerezi bavuye mu Burundi boba bangana iki?
Jewe kumunaje nk'umugwi Seni, ariko mu nyuma narabonye yuko n'umukuru n'inama nshingamateka w'u Burundi yatumiwe n'icyo bita Duma ngaha. Duma navuga ko ari nk'inama nshingamateka aho ngaha, nawe nyine niho yari. Abo nibo nashoboye kumenya, abandi bashoboye kuba baje baje mu zindi nzego ntashoboye kumenya.
Prosper Ntahogwamiye, umukuru w'umurwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe amatora, murakoze cyane rwose ku kanya muhari radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane
nshuti. Mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Fideni Yongabo. Mugira amahoro n'ibihe byiza mwese.